Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro ni kumwe na Joy Diane Nina hazungiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane ndamutse nabateza amatwi muraka kanya turahera kuyavugwa muri Afrika. Abaroberi bo mu ntara ya Tigre ejo ku munsi w'Imana barongeye kwigarurira igisagara cha La Libera kiri mu buraruko bwa Ethiopia ahasanzwe hari n'ikigo ndangakaranga cha UNESCO. Ibi byavuzwe n'abanyagihugu baho inyuma y'iminsi 11 abasirikare ba Ethiopia barongeye kukigarurira. Uburongozi bw'abaroberi ba TPLF bwavuze ko bagavye ibitero mu bisagara biri kwibarabara rifatanya Gashena hamwe na La Libera ku muhingamo wejo ku munsi w'Imana nyene. Umuhari TPLF wavuze kandi ko inyuma yo gusambura no gushwiragiza umwansi yari mu micungararo ya Gashena baciye bongera bafata ikibuga c'indege cha La Libera hamwe n'igisagara. Leta ntaco iravuga kuri ibyo byatangajwe na TPLF ituma tumanako ryaraciwe mu bice biberamwo intambara kandi n'abamenyesha makuru ntibemerewe kuhashika. Ibica bituma bigora kwemera ibivuzwe n'uruhande uru canke urundi. Ariko mu butumwa bwa Twitter bwashikirijwe ku munsi wa gatandatu ibiro by'umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed byavuze ko yasubiye ku rugamba kandi ku inteko yararongoye zongeye gufata ibindi bice mu ntara za Afar hamwe na Amhara. Ibi bice birimwo ibisagara vya Arjo, Fokisa hamwe na Borene. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika basavye ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali kugumiza amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 27 ukwezi kwa kabiri nk'uko byari byarumvikanywe ko ubwa mbere. Ibi byavuye mu nama yahuje abo bategetsi b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO yabereye muri Nigeria ejo ku munsi w'Imana. Bagabisha ko mu gihe Mali itokwemera gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi ibindi bihano ruhasha bizokurikira. Abari kwisonga muri leta ya Mali baremeye mu gatondo ka karekejo ku munsi w'Imana ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2022 ariho bazoha iryo shirahamwe CEDEAO ikirangaminsi cy'amatora nyezina. Ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma ya kudeta zakozwe zibiri zikogwa n'abasirikare imwe mu kwezi k'umunani 2020 iyindi mu kwezi kwa gatatu 2021. CEDEAO yacifatira ibihano abategetsi bafise uruhara mu gutevya ayo matora. CEDEAO yemeje kandi kugumizaho ibihano byafatiwe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda. Iryo shirahamwe risaba abategetsi b'ico gihugu gushira kirangaminsi kizosubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile. Tukiri muri Afrika kandi ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu n'ivyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu biranebagura abategetsi ba Libya kubona barirukanye n'inguvu abarondera ubuhungiro hamwe n'abimukira bari muri Libya. Unigabisha ko bashobora guhura n'ibibazo byinshi basubijwe mu bihugu byabo bahunze bariko barahigwa buhongo. Imigwi ibiri minini yirukanywe muri Libya mu kwezi guheze igizwe ahanini n'abenegihugu bamuka muri Sudani. Abagenderezi ba ONU nabo bakavuga ko benshi birukanywe bakuwe mu bigo bari bafungiwemo vya Ganfuda na Al-Kufra. Ibyo bigo uko ari bibiri bigenzurwa n'igisata cy'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kigwanya abinjira mu gihugu batubahirije amategeko. Abo bagenderezi bavuga ko abo banyesudani batwawe n'imodokari bacishijwe mu bugaragwa bwa Sahara bashikanywa ku rubibe na Sudani baca batabwayo. muyavugwa mu makungu ibi abantu batari bake barahitanywe n'igihubuzi cyaciye hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu mareta atandukanye mu mumanuko bw'iki gihugu. Icyo gihuhusi cyarasenyuye inyubakwa zitari nke mu bice by'umanuko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Buramatari wa Leta ya Kentucky, imwe mu mareta yasinzikaye kuruta izindi, yavuze ko muri iyo leta abafuye bashika niburiburi 80. Uwo buramatari yabwiye amenyeshamakuru ko icyo gihuhusi cyo ku munsi wa gatanu aricyo cya mbere cyononye byinshi mu mateka ya Kentucky. Igihuhusi cyo ku munsi wa gatanu cyaciye mu mareta atanu: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri hamwe na Tennessee. Mu burayi mugwi w'ibihugu bindwi bigize umugwi G7 ejo ku munsi w'Imana byaragabishije Uburusiya bibusaba guhagarika kurundaniriza abasirikare bavyo ku rubibe na Ukraine. Abashikiranganji b'imigenderanire ba G7 bakoraniye i Liverpool mu Bwongereza bavuze ko bunze urunani mu kwamirira kure ingendo y'Uburusiya yo kurundanya abasirikare ku rubibe na Ukraine. Biyamiriza kandi amajambo y'iterabwoba ashikirizwa n'Uburusiya. Aba diplomate baserukira Leta z'Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubutaliyano hamwe n'Ubuyapani bahanura Uburusiya gukurikiza amayira ya kidiplomasiya mu gukemura ibibazo hamwe no gukurikiza ibyo bwiyemeje.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri cano makuru. Major Rugenerwa Joseph, umusirikare wa Republika Demokarasi ya Kongo, yishwe bunyamaswa ku munsi wa kane n'abamuturiye bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe. Yarayashingurwa nyite ka ibukavu ubwo kugonya murenge nyakwigendera yarimwo burafise ico gusaba onu.
Bintu Keita ejo bundi yaravuze muri Conseil de Sécurité des Nations Unies reyerema bamaze kubimenya kuko hariho ubwoko bukurikiranwe kwishwa no kurandurwa muri Kongo. Bafite abasirikari 15,000 hano muri Kongo. None se ko babizi ivyo 15,000 byaje kugira gute mu gihe bitorindira abaturage bazi ko bashaka kurimburwa ngo bamareho mu gihe bitobarindira umutekano?
Uyu ni Jean Scoye muhamiriza hatwara ihuriro shikana ry'abanyamurenge. Hino nkuru iri muzo tugaruka ku handi hato mwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Major Rugenerwa Joseph, umusirikare wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, yishwe bunyamaswa mu mpera zindwi twaraye dusozereye n'abamuturiye mu nyuma bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe. Yaraye ashingurwanye iteka mu mihango yo kumusezera yabereye mu gisagara ca Bukavu, aho mu bwoko bwiwe bw'abanyamurenge basavye ONU guhagurukira ikibazo c'itotezwa n'ubwicanyi bemeza ko babandanya gukoregwa. Umenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yakuri kiranye uwo muhango aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Aho hari ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ubwo umurambo wa Major Rugenerwa Kaminzobe Joseph wagezwaga ku rusengero rwa Source d'Isari mu mujyi wa Bukavu, ahabereye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma mbere yo gushyingurwa mu irimbi rya Bukavu. Abantu bari uruvunganzoka ku buryo icyumba cy'urusengero cyakubise kikuzura kugeza ubwo bamwe bakurikirana iyo muhango mu mbuga y'urusengero. N'umuhango witabiriwe hanini nabo mu bwoko yavukagamo bw'abanyamurenge, ndetse kuri bamwe amarangamutima yari menshi. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo bwari buhagarariwe na General Major Yav Avur Ngor Robert, ukuriye ingabo mu ntara za Kivu y'Epfo na Maniema, wihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Umuryango ubuza umuntu, ariko kandi n'igisirikare nacyo kibuza umuntu. Kubona mugenzi wacu Majoro Kaminzobe wakoraga akazi ke neza uko bisabwa, uyu munsi akaba tuvuyemo. twabanye neza nawe ariko uburyo yatuvanywemo buteye agahinda buri wese. Nihanganishije umuryango wabuze uwabo kandi nanihanganishije igisirikare cya Congo. Nibyo, murakoze.
Voilà, merci.
Major Rugenerwa Joseph yarasanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu ngabo zikorera muri teritwari ya Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Epfo, akarere karimo intambara n'umutekano mucyo uterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Yishwe kuwa kane w'icyumweru dusoje bikozwe n'insoresore zabo mu bwoko bw'ababembe, nyuma umurambo we zirawutwika zirya na bimwe mu bice by'umubiri we. Bivugwa ko mbere yo kwicwa yavanywe mu ngobyi y'abarwayi ambulance yarimo hamwe n'abagenzi be bandi bane ubwo bari baherekeje umukuru wabo wari ugiye kwivuriza mu mujyi wa Bukavu. Ibyo byabereye ahitwa Rweba muri segiteri ya Tanganyika ho muri teritwari ya Fizi isasaba z'amanywa. Kubw'inshuti n'abavandimwe banyakwigendera, yicwa rye si urugomo rusanzwe ahubwo n'ubwicanyi bugambiriwe bukomeje kwibasiraho mu bwoko bw'abanyamurenge. Bwana Jansko yimuhamiriza n'umwe muri abo, by'umwihariko akaba nakuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge wo mu mujyi wa Bukavu.
Mu Rweba ni na kavire k'ababembe kari ku abordi lake Tanganyika, na hantu muri vire haba hariho inzego zose z'umutekano wa leta, haba hariho chef le maire wa vire, hariho inzego za polisi, hariho inzego za gisirikari, nta muntu n'umwe washoboye kumutabara. Izo rero twazakiriye nabi cyane. Uwo nguwo yafuye kuko undi munyamurenge wese yofa, ntabwo yafuye kuko ari Major Joseph Kamil Nzobe yafuye kuko nanje nofa kuko nundi wese donc urumva n'urufu rukurikiye umunyamurenge ni genocide ikurikiye umunyamurenge kumusamburira kumwirukana mu gihugu kuko ababiturwanya baturwanya batwisha babivuga.
Kubandi nabo urupfu rwa Major Rugenerwa baravuga ko rurimo akagambane kabagenzi be bahuje umwuga, by'umwihariko abo bari basangiye urugendo. Bwana Muhamiriza ukuri ihuriro shikama ry'abanyamurenge agasaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora ntukomeze kurebera ubugizi bwa nabi bwibasira abo muri ubwo bwoko.
Leta ya Congo iracecese ibihugu za banyi biracecetse, communauté internationale iracecetse, niyivuze ibivuga biguru ntege tibivuga n'imbaraga ariko barabizi kuko uriya nani Bintu Keita ejo bundi yaravuze muri Conseil de sécurité des Nations Unies avuga kuko reyerema bamaze kubimenya kuko hariho nettoyage ethnique, hariho ubwoko bukurikiranwe kwishwa no kurandurwa muri Congo.
Major Rugenerwa Kaminzobe w'imyaka 46 yishwe yaramaze imyaka irenga 20 mu gisirikare cya Congo FRDC. Temistocre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo.
Temistocle Mutijima urakenuye, duce tubandaniriza mu gihugu cy'u Burundi kirahira kikarengwa ko kitazokwigera cemera ko intumwa idasanzwe ya ONU iraba gateka kazira muntu ihonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro asigura ko iyo ntumwa yasubiriye umurwi w'abahinga ba ONU bakora amatohoza ku gihugu ciwe atakazifise kuko kubwiwe agateka kazira muntu gasigaye kifashe neza mu Burundi. Ibindi kuri no nkuru na genzwa chupia Claverne Nyunguru ari Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yakuriye inkoni ku gishitsi ishamwe mpuzamakungu ONU mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo muri ico gihugu ku mugoroba w'ukuru uyu wa kane i Bujumbura. Bamwe mu baserukira ibyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya n'abagenzi we babajije aho u Burundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse na karere. Bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe kuraba ingene gateka azina muntu kifashe mu Burundi.
Le Burundi a je pense a une invitation ouvert pour tous les rapporteurs et les
ati Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijeru gateka kazina muntu yawo ni canke ayande mashami mpuzamakungu kugira ngo bemeregwe kuhakorera no gukora amatohoza yigenga, ariko ntibigeze bemeregwa mu myaka iheze. Nta numwe mbere arahonyoze kirenge ngaha kandi baba bashizweho n'ibihugu duserukira. Nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushigwaho na ONU ko yoba azemeregwa gukora na neza n'u Burundi agashika ngaha. Mugire ico mubivuze ko murakoze.
Je voudrais bien savoir votre réponse aussi.
Mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONU ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku Burundi. Uwo mugwi warurongowe n'umunyasenegal Dudu Diene. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc ce contexte
ati murazi kandi nimwirengagize inyene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutuzukwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato ariko tuguma tuvugana na ONU cyangwa abandi bose babyifuza kubyerekeye agateka kazi na muntu biciye ndetse no mu w'igihugu cacu ujeje agateka kazi na muntu kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanizo ca handi atari kuri uwo muhinga
nasiyonal. La coopération va continuer à d'autres niveaux.
Nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitongwa ibiziga abandi bakaburirwa irengero. Anshine niko yagize atwara ishami rigiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo vyanakoreshejwe ndetse n'igisata ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje migenderanire muri raporo iheruka
kuva iyo leta irongowe na kwa Evariste Ndayishimiye igiye ko ayo mabi atahagaze. Aha muri iteka tugafatira ku bihero dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa icabuje amahoro Burundi n'ukudahana
izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze guterwa na leta nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ari yo gushigikira Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru tugushimire ijuri Amerika cyo tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda ayishira mu Korala do Kigali ditegekanya gutunganiriza abanyarwanda ba mu Rwanda n'abamahanga igiteramo cha Noheli kwa Munguza kunshuro ya mbere abazoshaka kuraba ico giteramo batari muri Kigali Arena bazoshobora kuzokwishura imbere bakoresheje uhinga bwa none ubwo uhinga buzokoreshwa mu kwishura bwateguwe n'ikigo Huza Media gifatikanije na Korala do Kigali ubuzi w'ico kigo Victor Nkindi yabwiye Venuste Nshimiyimana gishasha mu mitegurire y'igiteramo cha Noele.
Igice mu iki giteramo nuko Huza Media igiye kwifashisha ikoranabuhanga ituma dushobora kwerekana amashusho ku Banyarwanda batabashije kwitabira icyo giteramo muri Kigali Arena, cyane cyane Abanyarwanda bari hanze mu diaspora ariko n'Abanyarwanda bari mu Rwanda, kubera ko imyanya y'abashyitsi muri Kigali Arena ntihagije. Tufite ibyo twise social distancing ituma stade yose itashobora kuzura, noneho twebwe tukaba tutanga iyo serivisi yuko umuntu ashobora kureba aya mashusho yicaye iwe mu rugo akoresheje televiziyo ye cyangwa se laptop n'abandi bakoresha za smartphone zabo kugira ngo barebe icyo gitaramo mu buryo bwa live.
None se ndamutse nishyuye ukanyoherereza ako kanyanzira kugira ngo ngakandi ko nshobore kuyireba, ntabwo nshobora kugasangiza n'abandi tukayireba turi benshi?
Ntabwo bishoboka kuko niyo umwe ariko iyo koranabuhanga aho tuzabasha kubohereza kubishyuye aho bakanda noneho aho ngaho aho bakanda ntabwo umuntu ashobora kwisangiza abandi cyangwa se ntabwo ashobora kwikoresha kabiri uburyo twabonye kugira ngo n'icyo gikorwa niyo mufatanye mikorwa kagara de Kigali nabo babone inyungu kuko n'umudi baba batakaje igice cya kabiri cy'inyungu bari bateganyirije kubera ko stade itashobora kuzura.
Kigali Arena yakira abantu bagera ku 10,000, wavugaga yuko izakira abagera ku 4,000 kubera ingamba zafashwe zo kwirinda COVID-19, ariko se abo 6,600 basigaye iryo koranabuhanga muteganya gukoresha muzumva bose rizabageraho?
Twiteguye kwakira abantu bagera no ku 10,000, nabyo turabishobora. Koranabuhanga bwacu rishobora kwakira abantu bagera ku 10,000 nta kibazo.
Tubwire ni Huza Media icyo kigo cyanyu mukoresha abantu bazubereye ku kihe kigero cy'ikoranabuhanga bazabafasha kugira ngo iyo gahunda itungane neza?
Huza Media usanzwe ifite icyicaro mu Rwanda Kigali ariko twa dufite ibihugu 10 byo muri Afrika dukoreramo ni kuvuga ko tukunze twa dukoresheje abakozi b'abanyamahanga babizobereyemo ariko ubu ngubu mu Rwanda twagiye twegera ibigo na za kaminuza zigisha abanyarwanda kugira ngo natwe tubone kubafasha muri za internship tukabakira tukabereka ibyo dukora nabo bakabimenya hari n'abandi bagiye babyiga hanze bakagaruka mu Rwanda babizi abo ngabo niho twifashisha ubu ngubu dufite ekipi y'abantu bagera ku 10
abo bose n'abantu bazobereye mu ikoranabuhanga bazategura iki gitaramo cya Noheli
abo bose ni urubyiruko n'abanyarwanda kandi n'abantu bakunda umurimo wabo bitangazamakuru muri rusange ariko cyane cyane uburyo bwo gutunganya amashusho
bavugaga yuko Korali do Kigali ari umufatanyabikorwa izabyungukiramo iki izatwara ikihe gice cyayo azinjira
yego n'ubundi amafaranga igice cyayo kizajya kijya kuri Korali do Kigali kuko nabo bagamije kwiniza amafaranga kugira ngo icyo gikorwa kibone kwishyurwa n'abantu bo muri korali bagira barenga ijana nabo babone kwishyurwa noma dufite uburyo kitwumvikanye na Korali do Kigali ku buryo ayo mafaranga nabo bazajya babona igice kitari ntoya kugira ngo iki gikorwa gitungane neza.
Victor Nkindi, umuyobozi wa Huza Media utegura igitaramo cya Noheli yafatanyije na Korali do Kigali, ndagushimiye cyane kuba kakanya buhaye ijwi rya Amerika kandi bifurije hakiri kare Noheli nziza.
Urakoze cyane Benedict, Noheli nziza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yagezweho mu gisata cya sport yahereye mu Burundi. Umurwi wa New Star waraye utsinzwe ku mpaga mu mahiganwa warimwo yo kurondera ibihugu bizitabira inkino za bal. Watsinzwe mu mpaga biturutse ko basanze abakinnyi babo batandatu baranduye virusi ya corona. Ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru bakinira ku Musenyi rirabandanya mu cicaro ca mbere n'ica kabiri. Izi nkuru zose tuzibaza Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abakinyi ba New Star kuruno w'Imana niho bashika ibujumbura bavuye Johannesburg batashi higanwa rya basketball bari bitabiriye ritarangiye biturutse ku mugara wa COVID-19 mu bakinyi ba New Star basanze hagwaye abakinyi batandatu bitumuruka no rwanyuma bari gukina na Cape Town Tigers kugira aboneke umugwi wa gatatu uzitabira inkino za nyuma za bar inyuma yaho Cobra Sports yo muri Sudan yo mu manuko na Ferroviaria do Beira yo muri Mozambique zari zamaze kuronka itike zazo ntigwabaye rukiba mu gihe New Star yiteze ko ruzokinwa ikindi gihe baje babona ikete riva mu ishyirahamwe rya basketball muri Afrika ribamenyesha ko batsinzwe impaga. Iyo ngingo yaratangaje yongerera babaza cyane abakinnyi n'abarongoye umugwi. Urongoye New Star amenyesha ko bagiye kwegeranya ibikenewe byose kugira bitware, ati ntibashobora kwemera kurengana ngo kuko ngo naho vyakabaye ku isi ko abantu bandura COVID hanyuma bagategwa mpaga kandi hashobora kubone kuwundi mwanya wo gukinira kugo rukino. Muri beach soccer naho ihiganwa ryarabandanije mu gisagara cha Bujumbura ku Musenyi wa Tanganyika. Mu cicaro cha mbere Mikimba yatsinze Bibamba ibitsinda 9-2 na yo Rezelite itsinda Sagasab ibitsinda 6-2. Mu cicaro cha kabiri Hewa Bola yatsinze Tujen ibitsinda 10-6. Indundi nayo itsinda Black Mambas ibitsinda 12-4. Juma Musoma yahoze arongoye igisata cha beach soccer mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arashima ukuntu urwo rukino ruriko ruratera imbere akanashima abarongozi ukuntu bitanga.
Urukino rwa beach soccer rugeze ku ntambwe imeze neza cyane gose kuko urabye kuva iyo ryatanguriye gushika ubu tumaze gukina amahiganwa mpuzamakungu atatu. Kandi jewe ni ushimira abatwara nuko abakuru b'imigwi baragerageza bigereza effort personnel kugira ngo urukino rubandanye rukino ngaha mu gihugu.
Muri volleyball naho kuri no w'Imana niho hatogwa umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi. Komiseri mu gipolisi Serge Ntakavura niwe yatowe. Arashikiriza bimwe mu byo agiye gushimikira ko kugira urwo rukino rutera imbere.
Hariho ikijanye no kudevelopa volleyball arentere dikaye. Kubera yuko volleyball ubuye ngahe Bujumbura gusa kuma province ashika 18 ma province munani yonyine yarafise ama association ni kujanye no gutunganya ama competition no kuvuga zogira ama competition dukoresheje ibintu bita ama ligue ligue interieure haba ama preselection abantu baza guhurira ko muri phase finale habanje kuba ama preselection interieure pays turafise kibazo c'aba entraîneur ikibazo c'aba arbitre
Désiré Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Désiré Hatungimana cakurirwa mu gate na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Kuri Stade Ubworoherane i Musanze, ikipe ya Police FC yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Rutsiro FC yatsinze Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa kuri Stade y'Ingoma. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri Stade y'Igicumbi, ikipe ya Marine FC itsinda Gicumbi FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino wayo kwa gatandatu, kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Lyon Sport yanganyije na Gorilla FC igitego kimwe kuri kimwe. Umutoza mushya wa Gorilla FC Hamisi Sogonya arasobanura ibanga yakoresheje ngo ikipe ye yishyuye igitego bari batsinzwe.
Muri football moderne cyangwa se muri football en general, quatre vingt pour cent ibi bitsinda yuye ku mpande. Ni gake cyane ubona ibitego bitsinzwe n'ibyo muri axe centrale. Icyo nabagaje ni iki? Hari ikoze ya Iranzi. Iranzi ntabwo azi kwibuka. Kurishije na n'imyaka ariko yababwiye ko dushya ku ruhande nyamu nashize rutire ku ruhande na n'uriya mwana wibura. Bazi kwibuka. Iyo ni kosina bahaye. Tuce ku ruhande igitego kigaza kuboneka.
Ku ruhande rwa Lyon Sport nubwo bakomeje gutakaza amanota, umutoza wayo Marcel Romami yemeza ko ntarirarenga.
Twese turacyari kuri kurse y'igikombe, ntabwo turatakaza cyane ku buryo twavuga ko twacika intege cyangwa abafana bacu. Ni ibihe biba ku buryo buri muntu wese arabibona. Tuzakina na AS Kigali ku wa gatandatu le 18, kuva ko match ni match. Tuzayifata nk'uko twafashe match ya Gorilla y'umukanya, kuko tugomba gukina tukabyitwaramo neza. Shampiyona y'ubu ngubu ntabwo yoroshye.
Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe mu mukino watangiye saa sita n'igice. Nyuma y'uwo mukino nanone aho ngaho kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kuri kimwe. Mu wundi mukino wahejo ku cyumweru, ikipe ya Etincelles FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa munani w'imikino, ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 17. Ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali ifite amanota 16, APR FC ni ya gatatu ifite amanota 13. Ku mwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 13, Gasogi United ni ya gatanu ifite amanota 12, Lyon Sport na ifite amanota 12 ikaza ari ya gatandatu, Musanze FC ni ya karindwi n'amanota 11, ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota 10, Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 9 n'amanota 9, ikipe ya 10 ni Marine FC na ifite amanota 9, Bugesera FC ni ya 11 n'amanota 8, ya 12 ni Gicumbi FC na ifite amanota 8, Rutsiro FC ifite amanota 6 ikaza ari ya 13, ku mwanya wa 14 hari Etoile de l'Est na ifite amanota 6, ku mwanya wa 15 hari Gorilla FC ifite amanota 4, ikipe ya 16 ino ya nyuma ni Etincelles FC ifite amanota 4 n'umwenda w'itego 8. Tunyarukiye mu kirori cya volleyball mu mpera z'icyumwe rugishize, nibwo shampiyona y'uyu mwaka 2021 yagombaga gutangira. Gusa ku munota wa nyuma iyi shampiyona ntabwo yabaye. Impamvu nyamukuru ni uko u Rwanda rukiri mu bihano rwafatiwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi kubera amakosa y'uburiganya yabaye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ryabereye mu Rwanda mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Icyo gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yakinishije abakinnyi 4 b'abanyabrezil batari bafite ibyangombwa. Aya makosa ni nayo yatumye uwari vice perezida w'ishyirahamwe rya volleyball mu Rwanda Jean Dodier Bagirishya akurikiranwa n'ubutabera, akaba ari muri gereza nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufunga imyaka ibiri. Muri iki gihe volleyball yo mu Rwanda yarakomanyirijwe ku buryo amarushanwa ashobora gukinwa arategurwa n'abantu ku giti cyabo nta kintu gifatika amakipe aharanira. Nyuma y'uko bigaragaye ko shampiyona ya volleyball itagishobotse kubera ibihano u Rwanda rurimo, mu mpera z'icyumweru gishize hateguwe irindi rushanwa mu rwego rwo kwikura mu bwigunge. Gusa icyagaragaye ni uko abakunzi b'uyu mukino bataryitabiriye nk'uko byari byitezwe. Bamwe muri bo batubwiye ko bakimara kumva ko shampiyona itakibaye bahise bacika intege, bavuga ko ibyabaye ari nko kuba umuntu yarakwemereye ko azakugabira inka hanyuma ku munsi nyirizina ukabona ng'uyu aratungutse ashoreye imfizi y'ihene. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi ahantu duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremesheje na Jean Diane ni nahaze Venus Nshimiyimana niwe yashize hamwe ano majwi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya muraranirwa mu byo murimo byose naho gutaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.